Piri, Mesbio de América. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turaramukije shuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Jean-Pierre Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri usanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Imigwi serukira y'igihugu yaronse tike yo kujya muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'ibihugu bya Afrika yaramenyekanye ejo kuwa kane ni Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisia, Guinée, Gambia, Cameroun, Comores, Senegal, Cape Verde, Maroc, Malawi, Côte d'Ivoire, Misiri, Mali hamwe na Guinée Equatoriale, Cape Verde, Malawi, Tunisia, Sierra Leone, Guinée-Bissau na Comores byunguruje naho byarangije mu kibanza cya gatatu. Kubera byarangije na Algeria yatangaje abantu batari bake mu kudashobora kunguruza muri kimwe cy'umunani cy'amahiganwa ya CAN. Ni mu gihe hari imigwi imwimwe abantu benshi batari biteze kwishika kure nka Malawi, Guinea Equatorial na Gave, Sierra Leone n'amazinga ya Comore yashoboye kunguruza muri kimwe cy'umunani. Inkino za kimwe cy'umunani zizotangura ku munsi w'Imana wimirije, aho inkino zizoba Burkina Faso izohura na Gabon mu gihe Nigeria izokina na Tunisia. Hari ibindi bitangaza byaba byitezwe muri kimwe cy'umunani cy'amahiganwa y'igikombe cya CAN no kubirorera. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ari Bujumbura. Ubundi mutumire ni Yves Musamahani umufana w'umupira w'amaguru ariko akurikiranira hafi igikombe cya CAN. Bombi rero bari i Bujumbura mu Burundi. Imbere ko dutangura batumire mbanje kubaramutsa. Twihanganire nti turashobora kuronka abatumire ku mirongo ya telefone mu buhinga bw'ivyuma bariko baragerageza kubatorongera. Nkuko rero nariko ndabivuga, imigwi nserukira igihugu yaronse itike yo kuja muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'ibihugu bya Afrika yaramenyekanye ejo kuwa kane, akaba ari Burkina Faso, Senegal, Cape Verde, Maroc, Malawi, Côte d'Ivoire hamwe na Misiri, Mali na Guinée Equatoriale. Cape Verde, Malawi, Tunisia, Sierra Leone, Guinée-Bissau na Comore bikaba byunguruje naho byarangije mu kibanza cya gatatu kubera byarangije neza muri ico kibanza. Imigwi ya Ghana na Algeria iratangaje abantu batari bake mu kudashobora kunguruza muri kimwe cy'umunani cy'amahiganwa ya CAN. Nimbwe hari imigwi imwimwe abantu benshi bari biteze ko ishika kure nka Malawi, idashika kure nka Malawi, Guinea Equatoria, Cape Verde, Sierra Leone n'amazinga ya Comore yashoboye kunguruza muri cyo kimwe cy'umunani cy'ihiganwa rya CAN. Inkino za kimwe cy'umunani zizotangura nk'uko nabivuze rero ku munsi w'Imana, aho mu nkino zitezwe Burkina Faso izohura na Gabon mu gihe Nigeria izokina na Tunisia. Yusuf rero mu batumire, Yusuf turashoboye kumuronga ku murongo wa telefone. Yusuf Moski
bicikagurika ndabumva nabi.
Yusuf uratumva?
jeje mon kote si chindavuwa na gato ya tukumabichi kagurika mugao connection fite ni full ni la ni problème ya liaison je pense parce que
ariko ndabumva
sinavumva na gato
nimunyumva nimunyumva je ndabumva neza
yeah de mon côté byose biri branché microphone headphone everything
muranyumva je ndabumva neza muranyumva allo allo Yusuf muranyumva
yeah nabi nabi bon
Deka tenda bumba neza, ndabumva neza nimba munyu munyumva ndabumva neza.
Ah, de mon côté biguma bicikagurika côté nuzenye headphone niyo ndabumva na kuva na gato.
Wakura ku izo headphone ukaraba ko bishoboka kuri ukoresheje uburyo busanzwe.
Ego, nafashe na telefone bimugaho biguma bicikagurika.
Je ndabumva, ndabumva ta kibazo muri ko muravuga nta kibazo.
De mon côté headphone niyo igapasa neza.
Reka nimba munyumva. Je ndabumva, reka dutangure. Muranyumva?
Okay.
Yego, umutumire rero wacu ni Yusuf Mosi ajezwa mahigana mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB akaba ari Bujumbura. Mosi ndabaramukije.
Amara mawo.
Yego, kuri aya mahiganwa ya CAN mu nkino zo mu migwi amakipe yarimwo zarangiye jo ku munsi wa kane amakipe akaba yaronse tike yo kuja muri kimwe cy'umunani akaba yaramenyekanye jo ku muhingamo mubona mu nkino zo mu ntango zabaye muri iyo migwi amakipe yarimwo muri rusange ku bwanyu zagenze gute
muri rusangi je nibaza yuko tugiye turazuma by'umugwi umwe turabona neza yuko umupira wo muri Afrika turetse abo bakinnyi basanzwe bakinnyi buraya hari ikintu kiriko kiriyongera cyane cyane ku migwi isanzwe ikinira iwabo ni ukuvuga abakinnyi bakinira iwabo kuko twarashoboye kubona yuko imigwi imwe imwe yagiye iragira ingorane dufate nk'umugwi wa Tunisia nk'umugwi wa Kameruni umugwi wa Senegal umugwi wa Maroc umugwi wa Misiri umugwi wa Algeria iyo ni migwi yagira giringorane kandi byito yuko isanzwe ifite abakinnyi bakina mu mahigano akomakomeye iburaya icyo twabonye nuko aba bakinnyi twibaza ko ari bato bato abakinnyi basanzwe bakinira iwabo cyane abakinnyi basanzwe bakina mumugwi ibayabaye nawe yo bari yo hanze ubu basigaye nabo nyine bakina umupira mwiza cyane kuko barashoboye kubyifata neza barazibira iyo migwi ikomakomeye mugabo jewe nk'usanzwe atunganya amahiganwa mu Burundi cyane nsanzwe nyoboye amahiganwa mu karere ka Afurika y'ubuseruko icyo nabibonamo cyane cyane nuko abakinnyi b'i Buraya murabona baza iminsi ya nyuma hanyuma ikindi nacyo gikomeye ni uko turaje amashampiyona yabo bakina ni ukuvuga amahigano bakini wabo bakina n'inkino nka zose ni ukuvuga rero baza kudushikira ino muri Afurika baramaze ku buryo nawe nyine usanga no kwitanga ari guke hanyuma kujya bituma abamenyereza batabaronka ku gihe bica bituma rero badashobora kuronka umwanya ukwiye kugira ngo bashireho imikenyuro yotuma bashobora kubyifatamwo mu nkino baba bari kwarakina
turabigaruka ko
imigwi yindi tuvuga yuko ironka umwanya mwinshi wo gukina imuhira gukinira imuhira bakongera bagakina match za kivandimwe zituma bashobora kumenyerana hanyuma ukinye n'umuntu yarushe agifise champion ndende gushumutana murumva yuko nawe nyine atitanga ijana ku ijana bica bituma rero wa mwimbu udashobora kuboneka neza
turabigaruka ko turabise kandi umutumire twamuronse ku murongo wa telefone wundi Yves Musamahani Yves uratwumva Yves Musamahani uratwumva ego washobora kongereza volume ntitukumva neza ku telefone ku murongo wawe
ndabumva
Yego ndashaka ndababaze kubi ivyerekeye iki gikombe cha CAN inkino zo mu mibi ama equipe arimo zo mu ntango zararangiye izamenyekanye zanose kige kuza kuri kimwe cy'umunani zikaba zaramenyekanye ejo mu nkino zo mu migwi ama equipe arimo zabaye imbere yuko izivamwo muri iyo migwi zikaja muri kimwe cy'umunani mubona muri rusange izagenze gute kuri mwe
yesi tarbi no bga yuko cyagenze nkuko yenko narabyindabyite ndagukuntu imigwi yo muri Afrika irayisabye imenyeye kugira atsinda cyane yatangaje kuko simadinisi tubona umupira w'amaguru hari ibintu by'ibitangaza imigwi yabanza yiba defon byose byoroshe kati gutangara yena enda byiteze kubera byakunyajeyeadiniidasindwa bataraza mu mutwe wabo bazi kuba nibo ugasanga nta furaze nikijemo ko ndabiye kuaa ibihumbi bibiri na kabiri co mu gikombe c'isi yose urabaa ukuntu bariko baravuga ku rupapuro ukuntu bari batumugu wuzuye muga bagacaye bakava yatan'igitumi na kimwe batsinze yena umugu wa Algeria aravuga ati jewe ivyo mbona vyovyo nawe bavuga ngo bamaze imyaka maki myinshi badatsindwa akageza kabo kuri kaimba na kwari keza kuko bataraza bitajaye mu kigo amahara abayeho ni nk'uko navuga ibyitwaje bimwe bimwe byitwaje nka makirimasi nibaza yuko ubushuhe bwa bwarabaye kuri barabu buba bakina mu kibuga bonyine kuko bakina ko bose yariki nibaza ko ibyitwa bwarashyize ni uko abakinnyi bose bakaba barabaye ikosanze
kandi ive abantu sinzi ko abantu uri hari umuyaga hari ibintu biguma bivugira muri ntuze muri telefone yawe sinzi ko woshobora kwigira nk'ahantu kugira ngo tukumve neza yego reka muri uwo mwanya nenda baza Yusuf Mosi mwavuze ko hari imigwi yagize ingorane ari nk'iyo migwi ya Algeria na Ghana ivuyemwo mu byatangaje abantu benshi ni imigwi abantu bari biteze ko izoshika kure nka Algeria niyo yari yatwaye igikombe giheruka ni ekipe ikomeye n'abakinnyi bakomakomeye bari i Buraya ku bwanyu mwavuze izo ngorane nikiye cyashitse cyatumye iyo migwi ivamwo kare mu byatangaje abantu batari bake Alo Mosi?
Oui, ndabumva.
Yego.
Ubicatumye iyo migwi igira ingorane nije nababwiye yuko turaje n'imyaka turabe abakinnyi ibihugu byinshi bya Afrika bikoresha je nofata nk'akarorero nk'umugwi wa Algeria Algeria ufite abakinnyi je nokwita nigeze gukoresha kera nitunganya baramutse banshyize mu mahiganwa ya Afurika nkajya kubafasha gutunganya ariyo nk'aba ba Islam Slimani nofata akarorero nka Misiri ifite abakinnyi batari bake abagana ba Thomas Partey n'abandi aho twarigeze kubakoresha mu nkino z'abana bato bato hanyuma rero ukacuraba uyo muvuduko bakinira ko i Buraya bakina inkino nyinshi mu mwaka zituma bwa bukomezi ni kuvuga icyo twita fresher physique umukinnyi ateza kuba afise siyo bagifite nk'imwe ya kera na nicyo gituma ubona ubu bahuye n'umugwi ubashira mu bihe bigoye ni ukuvuga ku ruhande imwe bimwe twita physique ni ukuvuga ingufu bakabakinira n'ingufu urabona neza yuko abo bakinnyi atakuntu bakivyifatamwo ni kubera iki kubera yuko umupira wo muri Afrika ni umupira usaba sico kimwe n'uburaya bakina umupira umwumwe wese bafise igice akiniramwo ni ukuvuga football de zone mugabo muri Afrika ni umupira wo gusekana kuryo ufise umupira ha usanga haje nk'abantu babiri cyangwa batatu kandi bakaguseka kuri ubwo bitumireyo n'ibyo abo bakinnyi kubera yuko usanga ibintu nyinshi kuko bahembwa menshi bagacaba bakoresha cyane ya fesiyo fizike twiteze siyo bagifise kuko imyaka nayo igumye
hanyo bahuye rero nabana bakiri bato kuba turaje nk'imigufisa abana bakiri bato dufate nka za Cap Vert dufate nka za Comore urabona neza yuko bakana nabo kandi umupira bakawubatwara na nicyo gituma rero iyi migwi iyo migwi uyu vyerekanye nize yuko atakintu kinini gishoboye mu gihe ihuye n'imigwi kirimwo abana bakiri bato bakibasha bafite inkino atari nyinshi mu maguru zituma bagumana ubukomezi bwabo neza
ariko ntabakiriyemwo Yusuf n'iyindi migwi irafise abakinyi bakina hanze za Cote d'Ivoire za Maroc za Misiri n'ayandi makipe afite abakinyi bari hanze nabo mu buzivyo byuko baba bakina inkino nyinshi barushe izo iyo yindi migwi yarashoboye kunguruza niko cyatangaje abantu benshi kuri Algeria bafite abakinyi benshi naho bamwe bo barushe bashizemo abandi ntibyotuma kalite y'umupira ikoroka cyane
yego mugo turabibona dufate nk'umugwi wa Misiri nta kintu kinini yanovuga Mohamed Salah arakora cyane aba ba Elmini ariyo kintu kinini ya donc nta kintu barakora kiboneka dufate umugwi wa Algeria twarabonye yuko ata kintu kinini yabashoboye twabo umugwi wa Maroc niyo mu bisanzwe yagisumba na Algeria ifite abakinyi beza cyane mugo urabona nabo nyine gutsinda birabagora batsinda bigoranye umugwi wa Cote d'Ivoire turabe abakinyi bafise aba Haller aba ba Frankisi n'abana bakiri bato bakibasha nicyo gituma nabo nyine bagerageza gusekana nabo kuko umukinyi hajya mu bisanzwe bijyana n'imyaka wajyimana kurenza imyaka 25-27 uburundi mukinyi si wa wundi ashobora gusekana donc icyo bita football de contact cyo kimwe n'umwaka n'umwana afite imyaka 22 to harimo ubudasa ivyo vyose umuntu ashobora kubibonera he mu gihe yofata amaliste yose ukagira icyo twakwita urugero ni ukuvuga moyenne y'imyaka ni ukuvuga urugero rw'imyaka imigwi iri kuragira neza n'imigwi ifite urugero ruto ni ukuvuga ku myaka 23-22 mugabo amaze gushyira kuri 27-38 nta kintu bagishoboye ngira ngo mwarabonye ejo ujya mu nyezamu wa Algeria ujya agenda muzi kuva 2013 ari hajya muri nyezamu mwiza cyane nize zarafise umuvyeyi umwe w'umukongomani umuvyeyi wiwe
reka tuze ku mirongo ya telefone
akomeye cyane mugabo ejo urabona baramuteye imipira iyo bamuteye yose ijya yose kera yarayikuramo mugabo kubera imyaka imaze kumujyana yose yarinji hari umupira n'imyaka
tuze ku mirongo ya telefone fise Desire mukundwa Desire urasumva Desire urasumva
Alo,
Desire, uratwumva?
Asha, nari sindabumva kweli, sinomenya ngo ikiganiro kimwe kiba cyagenze gutyo cyose abana nabonye intumbero yacyo kuri Facebook kare.
Ariko uranyumva?
Asha, wapi sindabumva neza, gure sinomero yacyo nabonye kuri Facebook kare, ubundi gwe sinomenya ngo mutubira kiri iki.
Kundi reka umurongo wa Desire mukundwa ntumeze neza ntatwumva. Dufite Nsavyimana uratwumva?
Ndabanga neza cyane
Nsavyimana uhamagaye urihe
Nairobi muri Kenya
yego kuri iki kiganiro turiko turavuga ku ihiganwa rya CAN imigwi yaronse itike yo kurira muri kimwe cy'umunani yamenyekanye ejo mufise icyumba mushikiriza kandi ikibazo mubaza abatumire
nicyo nshikiriza ni uko ni kane uno mwaka twayibonye n'ibitangaza uko kubona umuzi nka Algeria utahana inota rimwe ukabona umugwi nka Ghana utahana wone akiri majongera bintu byadutangaje cyane rero n'ubundi mbona ibitangaza yishimwe kuko haba n'ubutungano urabona umugwi nka Gambia uri hawe utwabona umenga mama hiyo ni kwa hamara ni kwa kwa tu wana kwa 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 kwa
turabashimiye kuko icyumviro cyanyu mushikirije
yego cyane cyane
murakoze
irande
iva musamahani ura twumva neza ku murongo
niko ndabumva neza kabisane ku murongo kandi neza
yego ku vyerekeye ibi ariko aravuga uyu Nsavyimana yabuze nyene byatangaje kubona Nigeria ivamwe na Ghana ariko aravuze ngo umupira wa Afrika ngo urikora uratera imbere niko ubibona uri kuratera imbere kurusha imbere y'ibihe by'imbere yaho. Allo Eve.
If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator.
Turagize ibibazo. Aba hinga bariko baragerageza gusubira gutunganya neza imirongo ya telefone y'abariko abashitsi abatumire bacu n'abariko barazukurikirana iki kiganiro turi kuvuga kuri kana. Eve Musamahano wagarutse?
Yego.
Yego, bandanye uvuga kugenda ubona icyo cyumviro umwe mu batwumviriza yahamagaye Nsavyimana ariko aravuga ko umupira muri Afrika wateye imbere ubona ko wateye imbere kurusha ibihe by'imbere yaho canke nuko ubu imigwi nka yose iri ku rugero rumwe
ino bwa foro mu kuri twateye imbere na Afrika iki ndabwiye kandi uko uraje ibihugu bikuru kumva mu kandi kumanisha na guru ubu ni ko ni garagaza Ndao niki ni ozai unu uko mwea kitabu unu elikuwa hizi kila kukumisha 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 wende ya mbona haka kwa hapa haja ya niki hitanga ala kina mmaisha na wala ya wata mahina kwa wali mtokia la kini kwa kandu ya haji kwa kideo kika andi na jinda kukumisha kukumisha na kukumisha 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 kwa wana amajina ya wati heko la kumbo mwenye kwa saate hasa kini nyeleye wadze deja Apari ya Komoro, urabona niki za Gambia, za Ethiopi, utangati utiwati utawalo kutensi, wana kuwa kini upira mniza. Benda wana kuwa mga kini mbeho huo ujua vitu mbanda wa kuwe ya, ndivere kwa mga kikikira za mpira mabuwe.
Murakoze. Tugaruke kuri Yusuf Mosi, naho kuvyerekeye ubutegura iryo higanwa rya Kano ku gihugu rya kiya cya Cameroon imbere yuko ritangira baravuga ko icyo gihugu gifite ibibazo bitari bike bijyanye n'umutekano bijyanye no kwitegura bihagije gushe kuba umubona ibintu biriko bigenda neza ku bijyanye n'ama infrastructure nk'ama stade mubibona gute gushe kuba
icyo novuga kuri icyo kibazo nuko twimpungenge twibaza yuko mu byerekeye no bitazogenda neza mugabo murabona gushika ubu Imana iracakinze umutekano umeze neza jewe ariho abo twadusanzwe dukorana ko nandaje nari kujyayo kubafasha mugabo ikindi kibazo cy'umwanya nashoye kuronka wo kugenda gufasha nga ekipe ya Tunisia iri hadi ya Rwanda kwa mumaja linkde nukuri
turamutaye ku murongo wa telefone Yusuf Mosi turasubira ku murondera ndiyasubira kuboneka turamuha ijambo Eve Musamahani murakumva Eve uri ku murongo dufite ikibazo cy'abatumire bacu turi
agahaze gushikuru agahaze gushikuru uka agahaze kibuga kuko yarona twari
umurongo wa Yusuf Mosi mbere nabi umurongo wa Mosi umeze nabi reka turasubira tumuhamagare turabe na Ive Musamahani twamutakaje ku murongo wa telefone dusubire twibutse abariko badutega amatwi mu kiganiro cacu muri sanga uno musiko turiko tuvuga ku gikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu bya Afrika cha CAN kiriko kibera mu gihugu cha Cameroon muri iki gihe imigwi inserikira gihugu yaronse itike yo kuja muri kimwe cy'umunani cyo gikombe ikaba yamenyekanye ku muhinga muweje kuwa kane ivyo bihugu navyo akaba ari Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisia, Guinea, Gambia, Cameroon, Comores, Senegal, Cape Verde, Maroc, Malawi, Côte d'Ivoire, Misiri, Mali na Guinée Équatoriale. Cape Verde, Malawi, Tunisia, Sierra Leone, Guinea-Bissau na Comores vyungurujwe naho vyarangije mu kibanza ca gatatu. Imigwi ya Ghana na Algeria yaratangaje abantu kuko batumire bariko barabisigura batari bake kubona ritashoboye kunguruza muri kimwe cy'umunani cy'amahiganwa ya CAN. Nimbwi hari imigwi imwe imwe abantu benshi batari biteze kwishika kure nka Malawi, Guinea Equatoriale, Cape Verde, Sierra Leone n'amazinga ya Comores yashoboye kunguruza muri kimwe cy'umunani. Inkino za kimwe cy'umunani rero nk'uko twari twamaze kubibabwira zikazotangura ku munsi w'Imana wimirije aho igihugu cya Burkina Faso kizohura na Gabon mu rukino rwa mbere, urukino rwa kabiri Nigeria ikazohura na Tunisia. Hari ibindi bitangaza byaba byitezwe muri kimwe cy'umunani cy'amahiganwa y'igikombe cya CAN ivyo no kubirorera mu gihe inkino zibandanya. Mu kiganiro rero muri sanga twari twatumiye Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB akaba ari Bujumbura. Uyu mutumire ni Ive Musamani umufana w'umupira w'amaguru ariko akurikiranira hafi igikombe cya CAN nawe nyine akaba ari Ibujumbura. Uretse rero inkino zizoba ku munsi w'Imana zizotangura za kimwe cy'umunani kuko nabibabwiye Burkina Faso izohura na Gabon, Nigeria igahura na Tunisia, ku munsi wa mbere Guinea izohura na Gambia, hanyuma mu rundi rukino rwo kuwa mbere Cameroon kine n'amazinga ya Comores. Twasubiye kuronka umwe mu batumire yagarutse ku murongo wa telefone Yusuf Mosi, uratwumva?
Ndabumva.
Musubire mubandaniza aho mwari.
Yego.
Mariko muravuga?
Halo.
Ndabumva Mosi, muduge ku ijambo.
Naye navuze yuko agahaze tukabonera cyane cyane kubibuga no kuvuga hajya hagati mu gati niyo novuga yuko ibintu bidafashe bitameze neza kuko gazo biraboneka yuko atari nziza kuko mwari umunsi ko ariho benshi bidoze nka Algeria ari idoze cyane, Tunisia ari idoze, baravuga yuko ibibuga bitameze neza byotuma bashobora gukina wa mupira wabo wo hasi. Nibyo tubirabye, turibuka ko nka Côte d'Ivoire yaratsinze igitsindo kigira kabiri, cabonetse yuko cyatsikingiye kiri n'umupira wiyatse umunyezamu kubera iki, kubera yuko yameze nk'ugira isanganya kubera ikibuga kitari kimeze neza. Hajya twovuga yuko ku ruhande bw'ubwatsi buri bwo hagati mu kibuga aho harimo agahaze, hanyuma nk'uko mubizi uko ikibuga umuntu aguma agikinirako niko buvunguka bikaca bituma rero n'abakinnyi badashobora kwisigura neza. Icyo nicyo cagenze nabi batagikoze neza, mugabo ahasigaye turabona yuko bimeze neza. Iyindi ngorane iriho nayo ni ngorane y'abarorezi. Egome nivyo kubera ikiza COVID hasohotse itegeko yuko ibibuga hojamwo inusu y'abateza kujamwo no kuvuga ibice 50 kwijana mugabo kiretse umunsi wa Cameroon aho bashobora kuduza 80 kwijana mugabo murabona nabo bavuze gucyo turabona ko abantu benshi batitabira ibino ego izima izinkino nkeya za nyuma twarabonye ko hamwe hamwe bagiye baragerageza bakaza ku byinshi twizere yuko rero mu gice gishira icy'umunani amastade azoshobora kuronka abantu benshi bashobora kuza kurorera umupira hanyuma bien service mu z'amategeko yuko boza ku bice bitarenga 50
naho kubijyanye
rero uko muri iyi minsi ngahe tuzobona inkino nziza kuva ku munsi wa Mungu zizotuma zitwereka imigwi yifashe neza muri Afrika
naho kuvyerekeye arbitrage abajejwe ku kwarbitra inkino abahagarikizi b'inkino hari ikibazo cyabonetse cy'umuhagarikizi w'inkino wo muri Zambia urukino nibaza ko rwari hagati ya Tunisia na Mali yavugije ifirimbi y'ukurangiza urukino hataragera bakavuga ko atari rya mbere abikora muri rusange mubona ivyerekeye guhagarika urukino inkino byagenze gute
muri rusange mu byo guhagarikira inkino kiretse bijya byashitse kurujya muhagarikizi wo muri Zambia abandi nta ngorane nyinshi bagiye baragira kuko icyo twomenya nuko abahagarikizi bahagarikira inkino mugabo zirimwo abakinnyi benshi benshi mpuzamakungu bajya nabo hariho amategeko usanga baramenyereye nka kujya bakinisha mu Bwongereza usanga atari cyo kimwe n'ahandi bica bituma umusifuzi avugisha ikosa bo baca babifata ukundi mugabo icyo novuga muri rusange nta ngoranye nyinshi zahabaye kiretse kuri urujya rukino harimo umuhagarikizi avuye muri Zambia na nacyo gituma mubona ubu batakimukoresha mwarabushoboye kubona n'abahagarikizi bo ngaha iwacu muri aka karere k'iwacu turafise nk'umudamu Salima wo mu Rwanda ngira ngo mwarabonye ko yabyifashemo neza cyane naho yavugije urukino rwari rugoye rwatera gutanga umugwi uzobandanya ihiganwa mugabo murabona yuko yabyifashemo neza cyane turafise umuhagarikizi wo ngaha mu Burundi nabe ndabihawe n'Imana Pacific nawe nyine yarabyifashemo neza cyane turabona Peter Waweru wo muri Kenya nawe nyine yarabyifashemo neza cyane ni ukuvuga yuko ariho iterambere riko riraba mu byo guhagarikira bijya byashikiye ujya mu Zambia byarashitse mugabo twizere yuko izindi nkino zizobandanya zikinishwa neza ukuri kwami
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone ruhamya ari aratwakuye ruhamya ari uratwumva
narumva ndabumva
uhamagaye urihe
ndiyo mu Rwanda
ufite ikibazo ubazo umutumire cyanke ufite icyumviro shikiriza
ndashikiraza kubaza n'abantu bategekereza ngo batumire
barakumva
iyo arbitre yibye ikipe abereye ikipe imwe ahanishwa iki ese uwo mukino usubirwamo ari ibintu bigaragara umukino usubirwamo ubundi bushyashya cyangwa ikipe yatsinze niyo yegukana amanota
murakoze
nagira ngo mbaze ndasa n'utandukira aho gatoya ariko mu mutwe nabihangana ona muri stade turabona ko harimo bafana bakeya baje kureba umupira bitewe nyine n'iki cyorezo cya korona ese abantu bikingije n'abantu batikingije kubera iki batabakomorera babandi bikingije
benze inge cyangwa bishimire uko bikingije babandi batikingije bare bagire isari cyangwa bagire itakana n'ibyo ko baba bakwikingiza kugira ngo nabo twemeze na twebwe kuba twareba umupira harimo wenda ibikombe bya mbere abantu babo basangaga bateze bagiye Tunisia bagiye South Africa kureba igikombe cya Afurika ariko ubu ngubu ntabwo arimo gutega bitewe n'ikintu n'igitorero sinakomeza tuvuganira none njye sindimo ariko harimo abandi aha tuvuganira ku buryo abandi bajya kureba umupira bikingije murakoze
murakoze ndabashimiye Yusuf mu mwishure Yusuf Maranyuva Alo Yusuf Radio Isu ya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Yusuf wagarutse Hello Yusuf. Turagize ibibazo ku mirongo ya telefone. Radio Isi ya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ihiganwa rya CAN ahimigwi yunguruje yanose tike yo kuja muri kimwe cy'umunani yamenyekanye ejo ku muhingamo. Yusuf yagarutse ku murongo wa telefone Yusuf uratwumva?
Ndamwumva.
Yego, reka tubandanye mwariko muravuga ku vyerekeye arbitrage hanyuma sinzi ko ariko mwariko muraherereza ku cyumviro cyanyu.
Nariko ndavuga icerekeye arbitrage kuko ni kibazo nyamukuru kuko nico gituma ingino zigenda neza ico no uvuga nkuko mubizi uyu mwaka twimirije igikombe cy'isi baje bahagarikizi bose mubona hajya benshi muri bo na bariko barategurwa kugira ngo bazoje guhagarikira ingino z'isi yose zizobera muri Qatar ni ukuvuga rero bakifatamo neza kugira ngo bashobore gushikira ikiriya gikombe cy'isi yose na nacyo gituma jenge ndaraba muri rusange amakosa amaze gukogwa ni make cyane atotuma urukino ruhindura isura tukuyemo bijya byashikiye ujya mu Zambia hanyuma tukaraba nuko nkuko mubizi haraje ubuhinga bwa none ibyo twita VAR ni ukuvuga nibituma dufate nk'ahantu wiketse ko hoba hagiye mu ikosa canke ivyerekeye gutsinda aho bituma umuhagarikizi enda akaraba neza yuko atakibazo na kimwe kirimo hanyuma agatafata ingingo ngira ngo mwarabonye yuko abahagarikizi benshi hari giye bahatinje ibitsindo mugaba mu nzira zitameze neza zatuma basubira kucanye uwo bakoreye ikosa hajya muri bita phase de réparation imbere y'igori byacha bituma bashobora kugenda yaba neza kuko hariya abariyo uwundi muhagarikizi aguma kurikirana byose hanyuma amaze kuraba akaraba ukuntu igitsindo cyinjiye akaraba uwo batize ukuntu bamuteze cyangwa bamuteze mu makosa aho niyo umuhagarikizi afata ingingo je novuga yuko hari utuntu duto duto cyane dushika kuko umuntu agama ari muntu mugabo muri rusangi inkino zose ziriko zigenda neza zihagarikirwa neza na raporo mbona zisohoka ku munsi ku munsi iyo tubajije abari hariya baratubwira yuko nukuri ibyo guhagarikira hari ikintu
kinini
kirahinduka mu byerekeye guhagarikira ikintu.
Murakoze, reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufite Théophile Mugabo, uratwumva?
Yego, ndabumva neza rwose.
Uhamagara uje Théophile?
Umbagarariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ndara ya Kivu, mu teritwari ni Masisi, akarere ni Ngungu.
Yego, turiko turavuga ku gikombe cya kana aho ama ekipe yaronse tike kuja muri kimwe cy'umunani yamenyekanye ejo ku muhingamo. Mufise icyumvira mushikiriza cyangwa ikibazo mubaza umutumire?
Rekomande nshimire ifu ya Amerika nongere nshimire Afurika hanini kuko nje ngunda Afurika cyane kuba yarashobotse gushika ku organiza iriya kane ni byiza by'igikundira. Nanone nubwo ndi umunyafurika ngakunda Afurika, nakifuza ko Tunisi itwara igikombe cya Afurika nkuko nyikunda, kandi bitavugitse ngo n'andi makipe sinyakunda. Ndakunda kuko ndi umunyafurika. Nanone ngifuriza bose kugira ngo duharanire gukundana nk'abanyafurika.
Yego, uravuze ko ukunda Tunisia. Yarahatswe gukomereka, yarahatswe kutava mu migwi ama ekipe arimwo ivyo bita amajonjora. Nikiye mwibaza izokora ko izohura na ekipe ikomeye gushika ubu iri gikina neza ya Nigeria ku munsi w'Imana. Nikihe ekipe yanyu mukunda ya Tunisia mubona mwo kwifuza ko yogira kugira ngo ishobore guhindura kumbure aho itoba ya vyishye fashemwo neza mu majonjora?
Yego, gusa nukumenya ko binagora imikinira w'ijigoro ubundi, ariko noneho nakwemera ko Tunisia ikora ibishoboka kose igakosora ahantu yagiye ikora nabi, igakina yumva yuko iri gukina ifite intego. Ibyo byazatuma uko byaba biri kose bashobora gutsinda, bonge bakine bafite intego icyo bagamije bazakigeraho. Ndani kibazo cyari kabisa, ndiyacika indege gusa.
Mwahejeje?
Yego, ndarangije. Reza ngaha, reka mbashimire, nongere mbashimire. Muje mutwibuka gusa mutworeze tubumve ku radio frequence.
Murakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu kuba mwaduhamagaye. Yusuf, hariho uwigeze guhamagara yitwa Rushatsi, yari yabajije ngo y'umwarbitre ngo ahagarikiye neza urukino kumbura agahengamira ku ruhande rumwe ekipe ngo igatsinda, ngo bikagaragara ko yakoze aya makosa uwo muhagarikizi w'urukino, ngo urwo rukino rurasubirwamwo ngo bamuhana gute? Mwo bisigura?
Mubisanze umuhagariki iyo ahagarikiye urukino rurangiye akazi ariho umugwi ubijejwe ucisubira guhura bakagira icyo bita isuzuma, no kuvuga bacishije muri bwa buhinga bwa none analyse video, bakaraba urukino rwose, bakaraba ukuntu wa muhagarikizi yavyifashemo. Hanyuma mu bisanze uko bigenda mu byo guhagarikira urukino, iyo umuhagarikizi atari ajya makosa yatacamutwe amwe nyine biboneka bati uyu muntu yibye kubera byagenze bamuhaye ibi, urwo rukino baragwemeza, nicyo homologation
baje kugwemeza mugabo wa muhagarikizi yagize ibibazo kiwe bacha wamukura mu Burundi gashaka kubanga karore uyu muhagarikizi uyu nyine wa Zambia haja yari muhaga yari mubahagarikizi bari bateguye bibaza yuko bashobora kumurunga nawe mu gikombe cy'isi yose bariko baracari ko barabamenye yarimwo mugabo turaje bijye bintu byamushikiye ntangeka ntazosubira kugaruka mbere nzotangara hamwe mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu twosubira kumubona ku rutonde rw'abahagarikizi mbukungu kuko murazi neza n'ubwa mbere bari bamukuyemo bamwikeka ibyo kurya ruswa ubu rero bijya byamushikiye nawo yavuze ngo yaciye agwara n'ukuri nawe tuzosubira kubona mu nkino mpuzamakungu ni ukuvuga yuko amategeko aragoye cyane barayakazemo urukino ruheze barakora icyo bita seance video
hanyuma
ibyamwo bande n'abahinga bakomakomeye baca basubiramo bakaraba umunota ku wundi ukuntu umuhagarikizi yabyifashemo neza ari mu byo gukurikiza ari mu byo gufata ingingo zibereye mu mwanya mwiza ari uruhande yuko te amagara meza yotuma ashobora gukinisha urukino neza ni ukuvuga ko ibyo byose ni ibintu baraba bakaca bashobora gutanga no kumuha maci zikurikiye
hari ikindi yavuze ku nagikiye ko gatoyi ku bijyanye n'abarorereza igitigiri cyabo bivuye kuri covid ko ndabitegekanijwe ko ari icya kabiri ibice 50% by'abashobora kuba bari mu bibuga by'umupira w'amaguru bishobora kuba biriko byakira izo nkino yabajije kubera ibitigiri ari biri hasi ngo ni kubera iki naho ari ikibazo cya covid kumbura abo batashoboye kuhaza bashobora gusubirirwa ngo bagasubirirwa n'abantu bikingije kugira ngo ibibuga byuzure mwishura gute rushatsi
ikibazo cya covid ni ikibazo kitoroshe kuko ingingo ziracagoranye mugabo uko nzi amategeko natwe iyo dutunganije imino ngaha mu karere mpuzamakungu hari amategeko tugenderako ubwa mbere tiki abarorezi nariya muri Kameruni ho uwuza wese kuri stade babanza gusuzuma yuko afite icyo twita kinye bagasanga atangwara ya covid afite ni kuvuga test negative icyo ni cya mbere ubwo rupapuro aragwerekana imbere yuko agura itike icyo nacyo murabona mu bituma hataboneka abantu benshi cyane kubera kwipimisha yego nta mahera batanga mugabo umwa barata umwanya bigatuma badashobora kugira hanyuma ibyerekeye kwinjira na mahera tugiye turaharura turabona neza yuko iciro ku munyagihugu asanzwe kuko murazi neza abakunda umupira hajya sibajya abantu bakomakobe n'abantu basanzwe nyine babafana umunsi ku munsi ateza kuriha amahera angana n'amaero atanu ni ukuvuga tuyaruye muri ayiwacu si munsi y'ibihumbi mirongo ibiri si munsi y'ibihumbi mirongo ibiri hanyuma icyerekeye cy'abakinnyi numvise mwabagize abakinnyi hajya mu mategeko uko bimeze ni uko umugwi umwe wese uje muri ajya mahiganwa barawuha uburenganzira bwo gushyiramo abakinnyi benshi ni ukuvuga barashyiramo mirongo itatu iyo wumva none bose mirongo itatu bazokwara aya nibyo bituma mubona neza Tunisia ashoboye gukina kandi ifite abakinnyi 12 bose bafashwe n'umugira wa covid
reka tugaruke
ni ukuvuga rero
muheraze cyumvira nigoga muheraze tugaruke ku mirongo ya telefone
halo
muranyumva
ndabumva nari mubaza
reka tuze ku mirongo ya telefone hari utwakuye eri ndayihimbaze uratwumva
Ego ndabumva.
Ndahimbaza uri he?
Ibogeye cy'Uganda.
Ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro shikiriza ku mutumire?
Oya gese ikibazo n'intererano.
Yego muyitange.
Ego muratonde cyane, kenda ngo guterera mu bya kane. Uko twabonye ibintu bitandukanye cyane cyane ama emphasis ahama ama emphasis ahama si ikintu kaitse bigeye uko azorengana atarengaye.
Murakoze.
Hello. Hello.
Nkaje cyimvira cyane mu bandanye.
Ndabandanya ama naho kuberekeye bige za kane nyene ni ama nze kubera bitewe ka covid 19 hariho amategeko agoye cyane yo kugira ngo abakiriya amabwiriza menshi rero ale
ndabumva muhera heze
reka sino kibirindi ndahantu mu modoka ari murakoze cyane
turabashimiye cyane murakoze kuba mwaduteye akamo Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku mahiganwa ku nkino zihiganwa rya CAN ziriko zibera mu gihugu cya Cameroon muri iki gihe aha ama equipe yanonse tike yo kuja muri kimwe cy'umunani yamenyekanye ejo ku munsi wa kane
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ihiganwa rya kane riko ribera mu gihugu cya Cameroon muri iki gihe inkino zo muri kimwe cy'umunani zikazotangura ku munsi w'Imana ibihugu byanose tike yo kwijamo bikaba byamenyekanye ejo ku munsi w'Imana murantunga ejo ku munsi wa kane turi kumwe n'umutumire Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ari I Bujumbura Mosi nashaka ngaruke ku karere ka Sekafa akarere ka Sekafa ukuyemo novuga nk'igihugu cya Ethiopia sinzi kwa mazinga ya komora umuntu yo yashiramwo nizo byonyene byashobora guserukira ako karere ibindi bihugu nka byose byo mu karere ka Sekafa bikaba bitashoboye kuza kuronka itike yo kuja muri CAN ku bwanyu biterwa n'iki ako karere ni kuki kadafisa abashobora ku bihugu bishobora kugaserukira mu mahiganwa ya komora akomeye uranyumva
nakumva nabi nawe okay
Ikibazo mwacumvise cyane ndagisubiremo.
Halo.
Uyi, muranyumva?
Ndabumva.
Yego, nayo ndabaza akarere ka Sekafa ni kuki umuntu aretse sinzi ko umuntu yashiramo n'amazinga ya Comore uretse Ethiopia niyo yonyene yari yashoboye kuja ibindi bihugu byose mu karere ka Sekafa ntibyashoboye kuronka tike yo kuja mu gikombe cya CAN. Akarere ka Afrika ka Sekafa n'izihe ngorane gafise ni kiye gituma kadashobora kuja mu mahiganwa akomakome kuronka amatike nkaye
gushika ubu akarere ka Sekafa turacyafite ibibazo na cyane n'ibibazo bijyanye n'ubutunzi kuko nk'uko mwabibonye muri Cameroon je na hantu nkunda gukorera rimwe na rimwe rashoboye kuronka umwanya kuja kwigishayo iby'intwaro no gutunganya ibintu mwarabonye yuko leta ya Cameroon yashyizemo uburyo bwinshi hajya nta kibuga na kimwe bari bafite mwarabonye yuko bafashijwe n'Ubuyapani bashoboye gusubiramo ikibuga cya Chiaounde ikibuga cya cha duala bara gisubiyemo cyose jana kwijana garuwa bara gisubiyemo cyose limbe bara subiyemo bara subiyemo nkubuga ajya a tuba kibibuga bitwara uburyo byinshi hanyuma rero ubu hari amategeko mashasha yaje yishyira mu mpira w'amaguru muri Afrika CAF risaba donc cyo twita igitabo bita cahier de charge haba harimo ibikenewe kugira ngo baguhe uburenganzira bwo gutunganya inkino nk'izo z'umugabane wa Afrika tugiye kuraba hajya ibihugu byinshi byo muri Afrika bishoboye kubikora kuko bisaba uburyo bwinshi abo twovuga binanata bagasaba iyo habaye ingorane ko batunganya cyane cyane n'igihugu cya Maroc cyane n'igihugu cya Misiri cyane igihugu cya Algeria cyane Afrika y'Epfo ibyo nibyo bihugu bifite ubushobozi bwo gushobora gutunganya ibintu byizo ku mugabane wa Afrika ibindi bihugu biri mu ngorane kuko n'ibintu bisaba amahera menshi mugabo murabona yuko izo nkino ziriko ziraba ubu zategeza kuba kuva mu mwaka wa 2009 mugabo baguma bazisubiza inyuma kubera iki bazisubiza inyuma kubera yuko igihugu cya Cameroon kitashobora kuyitunganya muribuka ko n'igikombe cy'umwaka wa 2019 cyateze Cameroon mugabo wabonye yuko Cameroon yari itegura baciye bakiba bitwara muri mu Misiri mwarabonye yuko cyateza kuba mu mwaka uhize mugabo mu mwaka uhize byashoboye gukunda kiko vidi yabugiye ko igikombe cya Afrika gitegurwa byabugiye nuko igihugu cya Cameroon kitari bwaheze ibyo kubaka ibibuga
reka garuka kuri ibyo bibuga
ibyo byose ni ingorane tugenda turagira z'ubutunzi zituma ibihugu byacu bidashobora gutunganya ibintu aho rero tutavuzemo CECAFA CECAFA mu bihugu by'umugabane wa CECAFA turi mu ngorane nyinshi fata Uburundi Uburundi mpuzamakungu dufite dushobora gukiniramo imino mpuzamakungu fata u Rwanda nacyo nyine baracugaye Rwanda cyarugawe Kenya nacyo nyine baracugaye Nyayo Stadium igihugu cyonyine novuga ukumbi gishobora gutunganya urukino mpuzamakungu bisunze ibyo ishyirwa amaguru ku isi FIFA risaba cyane ishyirwa umupira w'amaguru CAF risaba ni igihugu cya Tanzania cyonyine gusa mugabo ibindi bihugu nta bibuga dufise
reka mukurangiza
turamutse tutagira ibibuga cyo tugora kugira ngo bitunganye ibintu mpuzamakungu ibyo nabyo n'iz'ubutunzi dusanzwe turimo bitaduha ubwo burenganzira bwo gutunganya
kurangiza dusigaranye akanya gato hari n'ibyo bibuga iyo naho biba byatunganijwe neza kubera izo nkino inkino zimaze kurangira bitabandanya bifatwa neza nikiye mwoshikiriza kugira ibyo bibuga bibandanye bifatwa neza ni nko mu munota umwe
hajya ibintu by'ibibuga ni kubyitondera hajya muri ko murabwira ibyigwa ni kubyitondera mukaraba yuko ikibuga na inkino ziheze mbega kizobandanya gikora ukuri kwamye iyo ngorane rero ni ingorane ishikira bose ni nka kujya no muri Afrika y'Epfo nari mu bagiye gufasha gutunganya ibintu mu kwezi kwa Munyonyo naragendeye ikibuga cy'igiruba ikibuga cyiza cyane ni mu bibuga bibiri byari bikomeye ni kuvuga ikibuga cy'i Cape Town hamwe n'ikibuga cy'igiruba
umwanya ugiye kurangira
mugabo bita Moses Mabija ugiye kubiraba
turabashimiye
nta kazi kiri ko kirakora
murakoze
ifo utunganyije ibibuga nuko utegura uburyo uronka
murakoze
byose bibandanya bisangiza
binyaka murakoze yari Yusuf Mosa jezwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB iyo ari Bujumbura bwa ko turavuga ku gikombe cya CAN kiriko kibandaniza muri Cameroon naho imigwi yarositike yo kuja muri kimwe cy'umunani yamenyekanye ejo ku munsi wa kane turabashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mukunda radio Ijwi rya Amerika dushimire n'umutumire Yusuf Mosi mwese tubifuje kugira ibihe byiza. Everybody come together.